Radio Ijwi rya Amerika. Kuri Radio Ijwi rya Amerika, amakuru tubafitiye muri uyu mwanya, muri kumwe na Jeff Niyongabo, kaze makuru tubafitiye.
Kuri twebwe ni inyungu cyane. Nubwo wenda byose batabiduha, ariko byibura umuntu aratekereza ngo ni sambu yasize nk'uyirima wenda yanayimuha agahinga cyangwa se akayikuramo n'amafaranga.
Uwo ni umwe mu Banyarwanda birukanywe muri Tanzania, ubu bahawe aho baba muri sekitori ya Shyorongi, akarere ka Nyarugenge mu Rwanda. Iyi nkuru n'andi makuru yo hirya no hino ari mu amasanamu ya video y'abigeme banyurujwe n'umugwi Boko Haram mu mwaka w'ibihumbi 2014 muri Nigeria, ikinyamagigima gikomeye mu Buyapani, hamwe n'ikiganiro kuri televiziyo Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yamatango k'umwaka utashe yatanze uno munsi ku wa kane. Turayagaruka ko mu kanya gatoyi cyane. Nkuko twari tubabwirira amakuru yo hirya no hino, niyo dutangurira ko imyaka ibiri inyuma y'uko abagwanyi b'umugwi Boko Haram banyuruje abanyeshuri babigeme barenga amajana abiri mu buraruko bw'igihugu ca Nigeria, amasanamu mashasha ya video avugwa ko yerekana abo bigeme haraheze amezi ane vyahaye umwizera abavyeyi babo ko abana babo bakiri bazima. Umwe muri abo bavyeyi yatangaje ko yamenye benshi muri abo bigeme, avuga ko babaye mu gice aturukamwo. Uwo muvyeyi atangaza ko abo bigeme bahindutse. Ivyo yabitangaje mu gihe ariko aritegurira kuja mu myerekano y'umuhari ugenewe kugarukana abo bigeme wiswe Bring Back Our Girls, utegekanijwe kubera ku mugwa mukuru wa Nigeria, Abuja, kuwa kane. No kuvuga no munsi umunsi w'ukwibuka imyaka ibiri irangiye abo bigeme banyurujwe. Gushika ubu nta makuru yarahari ku bigeme amajana abiri na cumi n'icyenda banyurujwe n'abagwanyi b'umugwi Boko Haram mu mwaka w'ibihumbi 2014 ku ishure mu gisagara ca Chibok. Inyuruzwa ry'abo bigeme ryari yamirijwe n'amakungu. Amasanamu ya video yashizwe ahabona ejo kuwa gatatu yerekana 15 muri abo bigeme. Ayo masanamu ashobora kuba yafashwe mu kwezi kw'12 mu mwaka uheze, akaba ari ikimenyetso ca mbere c'abo bigeme banyurujwe kuva berekanywe mu masanamu ya propaganda yo mu gwi Boko Haram gato y'inyuma y'uko banyurujwe mu mwaka w'ibihumbi 2014. Ayo masanamu yerekana abo bigeme bavuga indimi z'Ikiyawusa n'Ikibaku bishura ibibazo by'umuntu yariko arababaza ataboneka, ababaza amazina yabo naho banyururijwe. Perezida w'igihugu c'Uburusiya Vladimir Putin yagirije Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko zifise imigambi kuganza isi. Mu vyo yashikirije uno munsi kuwa kane mu kiganiro yamatanga kuri televiziyo ku mwaka utashe, Perezida Putin yabajijwe umukandida mu barondera kuba perezida muri Amerika abona ko yogiranira imigenderanire mibi cyane n'Uburusiya hagati y'umudemokrati Hillary Clinton n'umurepublika Donald Trump. Putin yishuye ko atari ikibazo cy'umuntu kanaka, ko ari vyuko nimba Leta Zunze Ubumwe za Amerika izoguma ibona ko atari igihugu gisanzwe, ko ari igihugu kizoguma kibona ko gifise uburenganzira budasanzwe. Perezida Putin avuga ko bikenewe kuraba aho ikibazo kiva. Amerika ntibone ko itegerezwa kuguma ishaka kuganza isi, ahubwo ikubaha ibindi bihugu harimo Uburusiya. Avuga ku vyerekeye igihugu cya Siriya, Perezida Putin yavuze ko abanyasiriya bategerezwa kuganira ibiganiro kugira bumvikane ku ibwirizwa shingiro rishasha ry'igihugu cyabo, no ku inyishu y'ibibazo by'igihugu cyabo itotorwa biciye mu buryo bwa gisirikare. Ikinyamagigima gikomeye cyane cyabaye mu bumanuko bw'igihugu cy'Ubuyapani ku muhingamo n'umunsi kuwa kane. Icyo kinyamagigima casenyuye amazu 19 yamara urugero rw'ivyasenyutse gushika ubu ntibitomoye. Ico ikigo ca Amerika kijejwe gukurikirana ivyerekeye ibinyamugigima kimenyesha ko urugero rw'ico kinyamugigima mu ntango rwari 6.5. Ico kinyamugigima cakurikiwe n'ibindi binyamugigima bitari bike ku izinga rya Kyushu. Abajejwe gutangaza amakuru mu Buyapani bavuga ko abantu 50 bajanywe mu bitaro. Igipolisi kivuga ko bafise ubwoba ko abantu bagifatiwe mu mazu yasenyutse muri ako karere. Aho ico kinyamugigima cabereye bwa mbere ni ku birometero 120 umuntu avuye mu kibanza gitanga umuyagankuba ufatiye ku buhinga bwa nuclear. Yamara bivugwa ko ico kibanza gikora nk'uko bisanzwe. Itangazamakuru mu Buyapani rimenyesha ko amatereni anyaruka cane yahagaritse imirimo yayo inyuma y'ico kinyamugigima. Abategetsi baserukira ibihugu vy'i Buraya barimwo userukira u France, Espagne, bari Tripoli mu gihugu ca Libya, aho bagiye gushigikira Leta nshasha yavuye mu biganiro bishigikiwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu. bubaye bwa mbere abo bategetsi baserukira ibihugu byabo bagendeye umugwa mukuru w'igihugu cya Libya muri iyi myaka ibiri iheze inyuma yaho ambasade zitari nke zugariye mu mwaka w'2014 bivuye ku ngwano yari hagati y'imigwi y'abagwanyi ariko itana mu mitwe. Igihugu cya Libya caciye gisinzikazwa n'ingwano yatumye havuka amareta abiri hamwe n'inama nshingamateka zibiri bidacana uwaka. Bitegekanijwe ko abategetsi babonana n'ivyegera vy'umushikiranganji wa mbere mushasha Fayez Serraj. Umushikiranganji w'igihugu c'Ubutaliyani ajejwe imigenderanire yaragendeye umugwa mukuru w'igihugu ca Libya Tripoli mu ndwi iheze araheza aratangaza umugambi wo kugurura ambasade zari zugaye. Ubutaliyani, Ubufaransa hamwe n'ibindi bihugu vyo mu burengero biratewe amakenga n'umugwi w'intagondwa w'abayisilamu witwa leta ya kiisilamu mu gihugu ca Libya wigaruriye igisagara ca Sirte kandi umaze gukora ibitero mu gihugu cose. Ivyo bihugu vyose vyaratangaje ko vyiteguriye guha imyimenyerezo ya gisirikare ingabo z'igihugu ca Libya kugira ngo zituze ibitero vy'uwo mugwi. Igihugu ca Libya cagiye mu kajagari ka politike kuva aho umukuru w'icyo gihugu Muammar Gaddafi akuriwe ku butegetsi agaca yicwa mu mwaka w'2011. Umukinyi kirangiranwa w'umupira w'amaboko wa basketball w'umunyamerika Kobe Bryant yarakinye urukino rwo rwa nyuma ejo kuwa gatatu. Umugwi wiwe Los Angeles Lakers wahuye n'umugwi Utah Jazz mu ijoro ryejo kuwa gatatu mu gisagara cya Los Angeles. Los Angeles Lakers yatsinze Utah Jazz amanota 101 ku manota 96. Kobe Bryant yaramaze imyaka 20 akina basketball ku rwego rw'ababigize umwuga. Mu myaka 20 yamaze akina basketball ku rwego rw'ababigize umwuga yatsinze amahiganwa y'ishyirahamwe ry'umupira w'amaboko wa basketball NBA inshuro zitanu. Azi ubwa gatatu mu bakinnyi binjije ibitsindo amanota menshi mu mateka y'ishyirahamwe NBA gatoye nyuma y'uko yinjije amanota 60 mu byafashije umugwi wiwe gutangira intsinzi. Bryant yatangaje ko yanezejwe cyane n'abantu benshi bamushigikiye. Yatangaje ko ariko ategekanye imigambi yo kurondera iyindi mirimo mishasha akunda azokora. Urukino rwiwe rwa nyuma rwarorerewe n'abantu bazwi cyane benshi barimwo abanonotsi, abacuraranzi, abakinyi b'amasinema n'abahoze bakinana nawe. Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC, iyi programu y'ibiganiro vyacu tubibashikiriza iminsi yose kuri radio inshuti ya bose yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu no ku Ijwi ry'Amerika FM 104 n'ibice bitatu i Kigali. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri we @radio yacu @com. Radio y'Amerika Washington DC dore ku makuru yo mu karere ku gihugu cy'u Rwanda aho sentare nguru ya Kigali imaze kurekura Madame Rose Mukankomeje umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe ibidukikije mu Rwanda REMA. Yamara yagize ibyo imutegeka birimwo gutanga urwandiko rw'iyo rw'inzira mbere no kutarenga imbibe za Kigali atabiherewe uburenganzira. Ni nguru yakurikiranywe n'umumenyesha makuru wacu Asumutakaboye.
Uyu muyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe kubungabunga ibidukikije mu Rwanda REMA, Madame Rose Mukankomeje, ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwari bumukurikiranyeho ibyaha bitatu birimo ubufatanyacyaha mu kumena amabanga y'akazi, gusebya inzego za leta no gusibanganya ibimenyetso. Ubushinjacyaha buvuga ko Madame Mukankomeje yabangamiye iperereza kuri ruswa yavuzwe mu itangwa ry'amasoko mu karere ka Rutsiro. Ubushinjacyaha buvuga ko nyuma yaho Bwana Thomas Murenzi wari umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Rutsiro atawe muri yombi, hari abantu barimo Prudence Bisamaza bagiye mu nzego z'ubuyobozi bashaka kunyura mu nzira zishoboka zose ngo bamufunguze. Uyu Bisamaza ushyirwa mu majwi wemeraga kwishingira Thomas Murenzi afite isoko rya REMA ryo kugenzura amashashi yinjira mu gihugu. Ubushinjacyaha bwavugaga ko igihe bwakora iperereza bwumvirije telefone ya Bisamaza na Mukankomeje bubwira umucamanza ko bwumvise amagambo Bisamaza yavuganye n'umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe kurengera ibidukikije REMA atuma ibyo bwashakishaga butabigeraho uko bikwiye. Amwe muri ayo magambo bwumvishije umucamanza hari aho Mukankomeje agira ati: mwese muri kuri mapa bari kumviriza telefone yawe, bari kukurikoding, bariho barashaka ibihanga, ibimenyetso byose baragufite. Ibyo wakoranye na DAF w'akarere byamenyekanye, bariya abantu basaze, iby'ubujura babihagurukiye. Mana yanjye, niyo telefone uyihindure bireke, ntabwo azapfa, ntacyo azapfa. ubushinjacyaha buvuga ko icyaha cyo gusebya inzego za leta Mukankomeje yagikoze aho yabwiraga Bisamanza kuri telefone agira ati bari abantu barasaze. Ubushinjacyaha bugasaba ko Mukankomeje yaguma muri gereza iminsi 30 kugira ngo atazatoroka ubutabera cyangwa akabangamira iperereza. Umucamanza yavuze ko ubushinjacyaha butabashije kwerekana uburyo baroza Mukankomeje yasibanganya ibimenyetso aramutse arekuwe. Umucamanza avuga ko ibi bitashoboka kuko ibimenyetso byatanzwe n'ubushinjacyaha birimo amajwi yafatiwe kuri telefone mu kiganiro Mukankomeje yagiranye na Bisamaza. Urukiko ruvuga ko impungenge z'ubushinjacyaha nta shingiro zifite kuko ibimenyetso birimo amajwi ubushinjacyaha kumvishije urukiko bikiri mu maboko y'ubushinjacyaha ko bidashobora kubura. Gusa urukiko rwategetse Mukankomeje Rosa ibyo agomba kubahiriza birimo ko agomba kujya yitaba buri wa gatanu ubushinjacyaha mu gihe kingana n'amezi atatu kiriza ubushinjacyaha ku ibyangombwa by'inzira bimwemerera kujya mu mahanga kutarenga imbibi za Kigali atabiherewe uruhushya. Urukiko rwanategetse Mukankomeje kuguma gutura mu Kagarama muri Kicukiro yashaka kwimuka akabimenyesha ubushinjacyaha. Urukiko runasaba Mukankomeje Rosa gukomeza gutunga telefone igendanwa asanganywe yonyine ikaboneka ku murongo igihe cyose ashakiwe mu gihe cy'amezi atatu. Urukiko ruvuga ko ibi byose natabyubahiriza Mukankomeje yahita yongera gutabwa muri yombi. Urubanza rwasomwe nta muburanyi n'umwe wari mu rukiko. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama,
bityo duhuze ibitekerezo,
twigire kuri ejo hashize,
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha ya 12 n'igice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104.3 FM.
Nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri
ni cyanjye,
ni cyawe,
ni cyacu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Abanyarwanda birukanywe mu gihugu cya Tanzania mu mwaka w'2013 bazira ko batari bujuje ibyangombwa byo kuba ku butaka bw'icyo gihugu. Babwiye Ijwi rya Amerika ko bishimiye ko imigenderanire y'u Rwanda na Tanzania yasubiye kunaguka. Ibindi kuri iyi nkuru turabishyikirizwa na Eric Bagiriwubusa.
Kuva mu mwaka wa 2013 nibwo imibano y'ibihugu by'u Rwanda na Tanzania yatosekaye bikomeye. Tanzania ikimara gufata umwanzuro wo guhambiriza abanyarwanda bari batuye ku butaka bwayo nta byangombwa. Hari ku butegetsi bwa Perezida Jakaya Mrisho Kikwete wa Tanzania, ibihugu byombi byari bisigaye birebana y'ingwe imigenderanire isa n'idashoboka. Ku butegetsi bwa Dr. John Pombe Magufuli haragaragara ikinyuranyo ku mibanire ya Tanzania n'u Rwanda. Ku itariki 6 z'ukwezi kwa kane, uyu mutegetsi mushya wa Tanzania yatumiwe na mugenzi we w'u Rwanda Perezida Kagame gusura u Rwanda. Bwana Pombe Magufuli wakiriwe ku mupaka wa Rusumo huzi ibihugu byombi ati:
Mimi sipendi sana kusafiri.
Nge si nkunda cyane gutembera kuko nkunda gukora cyane.
Nimearifa sehemu nyingi.
Natumiwe ahantu henshi, natumiwe mu Buraya n'ahandi sinajyayo. Nyitumirwa na Nyakubahwa Kagame naje. Ari ndagira ngo mbasobanurire bagenzi banjye Banyarwanda, uru ni rwo rugendo rwa mbere rwanjye hanze y'igihugu. Kubw'iyo mpamvu nishimiye gufata uyu mwanya ngo nshimire Nyakubahwa Perezida Kagame n'Abanyarwanda bose naje nka mugenzi wanyu nk'inshuti yanyu. Impamvu nyamukuru kwari ukuzanzamura ku mugaragaro imibano y'ibihugu byombi Perezida Magufuli.
Nimefly kufika hapa.
Nishimiye kugera hano ariko ndashaka kubizeza bagenzi banjye b'u Rwanda. Tanzania izagirana imigenderanire ikomeye n'igihugu cy'u Rwanda. Mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye ku itariki 9 z'uku kwezi, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yabajijwe niba we na mugenzi we Dr. John Pombe Magufuli wa Tanzania mu biganiro bagiranye barakomoje ku muti w'ikibazo cy'imitungo y'abanyarwanda bateshejwe muri Tanzania mu 2013.
Umubano ubu ngubu hagati y'u Rwanda na Tanzania bitewe n'ubuyobozi bushya buriho umeze neza. Icyo nicyo cyangombwa, nicyo cyibanze. muri uwo mubano mwiza uriho tuzakemura ibibazo byose byaba biri hagati ya Tanzania n'u Rwanda binyuze mu butwererane n'inzego zose z'ubufatanye ari hagati y'ibihugu byombi cyangwa se mu bijyanye no kwishyira hamwe kwa Afurika y'Iburasirazuba East African Community. Nicyo rero kiri mu bizakemurwa mu byaba bihari bya bintu byose.
Igihe imvugo izaba ingiro, ijambo nk'iri rishobora kuzururitsa imitima ya benshi. Aba batujwe mu murenge wa Shyorongi, akarere ka Nyarugenge, birukanywe muri Tanzania.
Kuri twebwe ni inyungu cyane, nubwo wenda byose batabiduha, ariko byibura umuntu aratekereza ngo nisambu yasize nkuyirimo wenda yanayimuha agahinga cyangwa se akayikuramo n'amafaranga.
Mu mitungo itimukanwa watubwira wasize iki?
Nasizeyo amasambu abiri nkazo zakwimukanwa, ariko rukumba nazo ubuzo zaragiye, ariko cyane cyari kinshishikaje na amasambu yanjye.
Ubundi nk'ahantu dutuye tutuyeho nabi cyane, rero nicyo kintu bashyidukoreye umuntu akagenda akagurisha akabona aho kantu ko kwifashisha, byaba byiza cyane rwose. Nubundi turabyishimiye.
Isambu ya data yose nanjye aho niguriye ku giti cyanjye amasambu abiri, ihene, ingurube, ibitoki, imyaka, mbese ibishyimbo mu nzu, ibigori, nari mfite inkoko, eka sino kubwira ibyo nasize iyo ndabitekereje numva n'amariraje.
Aba Banyarwanda birukanywe muri Tanzania babwiye Ijwi rya Amerika ko imibereho ibagoye.
Udusanze twicaye hano ntabwo kuba twicaye ari uko tutagira amaboko, ahubwo akenshi tuba twabuze ibyo dukora. Ni ukuvuga ngo iyo ndiye mba ndiye ntarya, ngasigara ndi gutekereza ngo ndarya nte n'abana. Bitabonye uwo ukorera ubaho nawe byumve.
Abana baraburara, ahubwo izi mpanuka ukabona aho uza guca inshuro ukagenda ugaca inshuro bakaguha icyo gihumbi ukazana ugahahira abana ibiro bibiri by'ubugari, ubwo nta kundi. Iyo utahabonye ubwo uryama uko nyine.
Twashatse kumenya icyo aba Banyarwanda bavuga ku ngingo yo gusubira muri Tanzania igihe ubutegetsi bushya bw'icyo gihugu cyabafurukije bwabakomorera ku mitungo yabo.
Oya bambe, nturukureba, mfite abana batatu nakubwiye ngo tubayeho dutya, ariko ntabwo ushobora kumbwira ngo genda uture muri Tanzania kuko mpazi nahamaze imyaka sinshobora kujya guturayo. Nakwemera nkajya mburara umunsi umwe, uwa kabiri n'uwa gatatu wenda sinabura ibyo ndya, ariko ntabwo njye nakwifuza kongera guturayo buture nk'uko byari biri.
Byararangiye ahubwo ibyo baduteshije n'ibyinshi niyo twasubira, n'ubundi ntabwo twabyemera neza yuko batongera kubidutesha.
Manda yaho ntabwo perezida yarenze imyaka icumi, ubwo rero nanone uriya agomba gutanga umutekano mu gihe cye. Ariko nanone yahava hakongera hakaza undi niwe nda akagira amatwara atandukanye nayo yuriye. Ariko ku bwanyere ntitwa dufite umutekano usesuye.
Uyu wemeza ko iyo aronse impapuro z'urugendo ajya anyaruka agasura imitungo ye nabo bari baturanye arabibona ukundi.
Iyo ufite icyo cyangombwa hari uwo twita mutendage hariya n'uwo twita mwenyekiti, abo ngabo mbese ni nk'aba b'inzego z'ibanze. Uragenda wamugeraho ukamubwira ati ngiye mu rugo ngiye kureba imitungo yanjye ndetse ngiye kureba urutoki rwanjye, nta kibazo rwose ufite icyangombwa.
None se wasarura se? Harimo nk'ibitoki?
Cyane rwose babisarura, n'ibishimbo tujya tubihingaho nyine tugasarura. Ibyo rero babinshubije bakabimpa, ubwo naturayo imyaka nshatse hama nabona ndahahaze nkongera kandi nkagarukina mu Rwanda. Ariko u Rwanda simvuze ngo nahita nducikamo, ni gakondo mbese. Gakondo rero nta muntu ugiheba gakondo iwanyu aba ari iwanyu. Amahanga ni amahanga, bazi ko amahanga arahanda muri make.
Ikibazo cyo kwirukana Abanyarwanda batari bujuje ibyangombwa ku butaka bwa Tanzania kikimara kuvuka, minisiteri yita ku mpunzi mu Rwanda yabaruraga bari hejuru y'ibihumbi 14 birukanywe. Ugutsimbatara kw'imigenderanire y'ibihugu by'u Rwanda na Tanzania bizana binyungu ku bacuruzi b'ibihugu byombi, kuko kugeza ibi bicuruzwa byinshi byinjira mu Rwanda binyura ku cyambu cya Dar es Salaam Tanzania. Kubagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika.
Kera bavugaga ko umugore wambaye ipantaro akurira inzu ari inkunguzi, ariko ubu ngubu turira amazu.
Kigira ngo urya mundi tutahora tuvuga rumwe baratuvuga ko turi muri leta, yahora dutuka ko turi mu kwaha kwa leta, ubu nawe akaba ari mu mugongo. Urumva uri mu kwaha ari uri mu mugongo, bumye ku muntu umwe bategerezwa konka ibere rimwe.
Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kuri telefone kandi dufite Eugenie, uraho neza?
Ndakumva.
Nuko hari ikibazo ufitiye umunyamategeko?
Nashaka.
Yego.
Nashaka mundu ngikirije ngo mirongo.
Hano turi kuri Radio Ijwi rya Amerika, turi gukora ibiganiro, ntabwo dushobora gutanga amafaranga, ntabwo aricyo dushinzwe. Ku Ijwi rya Amerika.
Icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo, kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore.
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye ntuziheze uraritswe buri munsi saa kumi
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Burundi umugwi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi CVR wakoranije abatanga ifashanyo kuri uyu wa kane ibihugu byo mu muryango w'Uburayi byemeye gufasha uwo mugwi ni inkuru yakurikiranywe n'umumenyesha makuru wacu Eloge Wirikaneza
Yuguru bikorwa by'inama Musenyeri Jean-Louis Nahimana yibukije ko umugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi waje mu ntumbero yo gushira habona ukuri no kurangiza intubureka zazingamitse Burundi imyaka itari mike abantu bakahonera ariko rero yabwiye abafasha umugwi arongoye ko uwo mugwi udashobora gushika kwihangira wihaye utaronsa ufata mu mugongo na cyane cyane mu byerekeye amafaranga abari batumiwe bose bemeye kuzotanga ifashanyo Mugabo n'amakenga bafise ntibayasize inyuma Gerrit Van Rossum aserukira ubufaransa mu Burundi
C'est extrêmement important que la commission vérité et réconciliation assume pleinement tout ce qui va avec l'indépendance de son travail.
Ibihambaye rwose ko uyu mugwi werekana ubwigenge bwawo mu buryo ukoramwo no mu kazi kawo kamisi yose hamwe n'ihangiro wihaye gushikako iki ni kintu cangombwa ikindi naco nuko atarabafasha mu by'ubuhinga n'uburyo bonyene ategerezwa gukora byose hari n'uruhara rwa leta ahamvuga hanini itegeko rikingira amasura n'afisi ivyo bazoshikiriza iryo tegeko ritegerezwa kwemezwa rikaja mu ngiro kugira ngo abanyagihugu bagire umwizero
sorte rapidement pour donner confiance à la population
imyitwarariko ubuseruka ubufaransa mu Burundi afise siyo yonyene
on peut se parler un peu directement la situation actuelle de confrontation qui continue et où on voit encore des atteintes
reka tuganire tutaryo umunwa ibihe turimwo aho ibonekeza ugushamirana agate yakazi na muntu gahohoterwa na cyane cyane kwa kubuzima abantu abanyuruzwa abahohoterwa iterabwoba n'ibindi ibi bituma abantu bamubwoba ikicuka rero igihumuriza na gato niba dushaka kumugwi uko niwanisha abarundi ukora akazi kawo neza mu kiringo wahawe agateka kazi na muntu gategerezwa kubahirizwa abanyagihugu bakagira icizere naha nyene uruhara rwa leta n'intangere
et là aussi on touche aux responsabilités gouvernementales
York Opavare aserukira Buholande mu Burundi nawe nyene yunze mu ryamo genzi w'u Faransa ahanini asaba umugwi kwirinda gukoreshwa n'abanyepolitike
l'indépendance bien sûr c'est un point très 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 important vous avez dit c'est garanti par la loi ça c'est important
Agira ati ubwigenge ni ikintu gihambaye mwavuze ko amategeko yabitegekanije nibaza ariko ko nakaranga mutima nako nyene gakenewe mugabo jewe mvuga nti yategerezwa kubaho ugushaka kw'abanyepolitike kuko byama byibonekeza kw'imigwi beniyi akenshi ihabwa intumbero ya politike ico naco ni ikintu kibi rwose gishobora gukwega karambaraye ikigira kabiri naco nuko ibiriko biraba muri iki gihe bifite ingaruka kuri uyu koko ukuri kuzova mu Burundi ariko rero biragoye kwemera ko uyu mugwe uzoshika kwihangira wihaye mu gihe atamuti w'ingorane zihari muri hikiringo utowe
s'il n'y a pas aussi une sortie de la crise actuelle du pays
Musenyeri Jean-Louis Nahimana arongoye mu Gisever arahumuriza ko atacho mugwi uzokora mu kinyegero
nitegeko rigena yashizeho uyu mugwi riratomoye article ya kabiri na article y'icumi irerekana neza ko uyu mugwi ari umugwi wigenga mu bikorwa byayo naho washizweho n'inzego z'igihugu cyo ni ca mbere cerekanishaka yabashizeho uyu mugwi ko bipfuza ko ba umugwi ukorera abarundi bose ica kabiri naco kugira rero ngo ubwo bwigenge bushoboke nuko twipfuza gushiraho urwego no bwa ntinyabutatu rugizwe ubwa mbere nabo bagenzi bemeye kudufata mu mugongo abari muri societe civile bipfuza ko hoba plateforme mu gukurikirana ibikorwa by'umugwi uko tugize intambwe tubaza kurimbura mbega ibyo twiyemeje twarabishoboye
umugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi sever utekanijwe n'amasezerano ya Arusha ukaba washizweho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane ugizwe n'abakomiseri cumi n'umwe batandatu n'abahutu bane n'abatutsi umwe nawe ava mu bwoko bw'abatwa uyu mugwi ufise kiringo c'imyaka 4 mu ntango z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka. President Nkurunziza niho atanguza ibikorwa nyezina vy'uwo mugwi phase opérationnelle mu gifaransa, umugwi sévère uzotohoza ku mabi yakozwe mu Burundi kuva mu mwaka w'1932. Burundi bwikukiye gushika itariki ya 4 ukwezi kwa 12 umwaka w'2008, aho umugwi wa nyuma wagwana ari wo FNL wemera gushira hasi ibigwanisho. Eroje buri kaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Ibi byashize byasigiye cy'urubyiruko. Ubu rubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo.
Nk'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize, twubake ejo hatubereye. Ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko.
Ikiganiro ejo mugikurikira kuri radio Ijwi rya Amerika.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC, tusubire tubibise kuri programme y'ibiganiro byacu, tubashikize imisi yose kuri radio Inshuti ya Bose. Yumvikana kuri FM 88 n'ibice bitatu no ku Ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali. Mu Burundi mutumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 92 n'ibice 2. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu, hamwe no kuri www.radioyacu voa.com. Mukanya turasozera ibiganiro byacu bita kuri isaha ya mari imbere yaho. Reka dusubire tubibutse inshamake makuru yo hijyano hino twabashikirije. Imyaka ibiri inyuma kwa kugwanya ubumugwi Boko Haram banyuruje abanyeshuri babigeme barenga 200 mu buraruko bwa Nigeria. Amasana mu mashasha ya video avuga ko yerekana abo bigeme haraheza amezi 4 vyahaye mwizera abavyeyi babo ko abana babo bakiri bazima. Umwe muri abo bavyeyi yatangaje ko yamenye benshi muri abo bigeme, avuga ko babaye mu gice aturukamwo. Umuvyeyi yatangaza ko abo bigeme bahindutse. Ivyo yabitangaje mu gihe ariko yitegurira kuja mu myerekano y'umuhari ugenewe kugarukana abo bigeme wiswe Bring Back Our Girls, itegekanijwe kubera ku mugwa mukuru wa Nigeria Abuja kuri uyu wa 4, umunsi wo kwibuka imyaka ibiri irangiye abo bigeme banyurujwe. Perezida w'igihugu c'u Burusiya Vladimir Putin yagirije Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko zifise imigambi yo kuganza isi. Mu vyo yashikirije uno munsi kuwa 4 mu kiganiro yamatangira kuri televiziyo ko umwaka utashe, Perezida Putin yabajijwe umukandida mu barondera kuba perezida muri Amerika abona yogirana imigenderanire mibi cyane n'u Burusiya hagati y'umudemokrati Hillary Clinton n'umurepublika Donald Trump. Putin yishuye ko atari ikibazo cy'umuntu kanaka, ko ari vyuko nimba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizoguma zibona ko atari igihugu gisanzwe, ko ari igihugu kizoguma kibona ko gifise uburenganzira budasanzwe. Ikinyamugigima gikomeye cyane cyabaye mu bumanuko bw'Ubuyapani ku muhinga muno Moscow, kandi icyo kinyamugigima cyasenyuye amazi 19 imara urugero rw'ivyasambutse gushika ubu ntirutomoye. Abategetsi baseruka ibihugu by'Uburaya bari mu buseruka bw'Ufaransa, Espagne bari Tripoli ku mugwa mukuru w'igihugu cya Libya, aho bagiye gushigikira Leta nshasha yavuye mu biganiro bishigikiwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu. Umukinyi kirangiranwa w'umupira w'amaboko wa basketball w'umunyamerika Kobe Bryant yarakinye urukino rw'iyo rwanyuma ejo kuwa gatatu. Umugwi wiwe Los Angeles Lakers wahuye n'umugwi Utah Jazz mu ijoro ry'ejo kuwa gatatu mu gisagara cya Los Angeles. Los Angeles Lakers yatsinze Utah Jazz amanota 111 ku manota 96. Kobe Bryant yaramaze imyaka 20 akina basketball ku rwego rw'ababigize umwuga. Muri iyo myaka 20 yamaze akina basketball ku rwego rw'ababigize umwuga, yatsinze inshuro 5 ihiganwa rya NBA. Nshuti z'Ijwi rya Amerika, mwakoze gukurikirana ibiganiro vyacu. Ibiganiro twari tubafitiye muri uyu mwanya niyo bigarukiye. Dushimiye engineer Sule Tarawale wafashe amajwi yari Fatu ari Maskarara kuri mikoma ari kumwe nanje Fideni Yongabo. Mugire umugoroba mwiza, tubatumira no kubandanya mukurikirana ibiganiro vyacu ku Ijwi rya Amerika.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.